Abanyarwanda babi Arusha muri Tanzania no mu micungararo yaho bakoreye igikorwa cyo kwibuka ahari cyicaro cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Harubatswe n'icibutso, abitabye icyo gikorwa bashize ko amashugwe mu kwibuka no kunamira abazize ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Ubutumwa nyamukuru bwatanzwe nuko mu karere kose ndetse no ku isi abagifite ivyumviro vy'ihonyabwoko babwirizwa guhagurukirwa. Ubuserukizi bw'u Rwanda bwamenyesheje ko hari n'abakekwa gukora ihonyabwoko bacinyegeje mu bihugu bimwe bimwe vy'akarere, bugasaba ko ivyo bihugu vyofasha kugira ngo bafatwe. N'utwara umuryango w'abanyarwanda baba hanze diaspora, Daniel Murenzi yabishimangiye.
Twebwe nk'abanyarwanda batuye mu mahanga dukomeza gufatanya kurwanya ingengabitekerezo ya genocide, kandi tukabimenyesha aho dutuye hose, naho ku bato, ku bakuru, cyane cyane urubyiruko, kuko niyo maboko y'ejo y'igihugu hejo hazaza, cyane cyane yuko n'abayikoze bose batarashobora gushyirwa mu rukiko, mu manza ngo baburanishwe. Usanga rero hose hirya no hino ku isi bagifatanya n'abandi bari bafite ingengabitekerezo ya genocide kugira ngo bashobore gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo batashoboye kurangiza. Ariko natwe nk'abanyarwanda ntidusinziriye, baracyahari, ariko guverinoma yacu y'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye bagiye babarizwamo bari mu gukorana kugira ngo barebe ni gute twakomeza gufatanya umuntu wese yaba arakoze icyo cyaha cya genocide utarashyizwe mu butabera yakomeza gukurikiranwa, kugira ngo nibura nabo bajye mu butabera. Kandi inzego zose ari UN, ari East African Community, ari African Union bari mu gufatanya kuri iki kintu.
Mu gisagara cya Arusha niho hahoze hari sentare idasanzwe mpuzamakungu yo gucira imanza abakoze ihonyabwoko. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 iyo sentare yarugaye imiryango, igisata cayisubiriye ngo kirangize imanza zasigaye cemeje ko kibandanya kurondera abo bagisigaye batarafatwa. Naco nyene gihamagarira ibihugu bitandukanye kudoma urutoke kuri uwo wese akekwa ko ico caha aho yoba yinyegeje hose. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umunyarwanda Christophe Bazivamo avuga ko akarere kose kabwirizwa kwigira ku vyabaye mu Rwanda kugira ngo ntihagire ihonyabwoko risubira kuba.
Ari no kubishishikariza abaturage b'aka karere, abayobozi bo muri aka karere turimo, kumva uburemere bw'ububi bwa genocide no kugira ngo habeho ikintu cyo gukomeza kurwanya abafite ingengabitekerezo ya genocide.
Aho yarusha haracari abagabo 11 bahoze bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko, bamwe nabarekuwe kubera bahijije ibihano byabo, abandi nabo bambitswe izera. Barimo abahoze harabategetse mu gisirikare, abashikiranganji muri leta ya Juvenal Havyarimana n'abandi. Kuri inshuro ya 2024 abo bantu barenga 10 ntibitabye igikorwa cyo kwibuka. Uhagarariye abanyarwanda bose baba mu mahanga abahamagarira gusaba ikigongwe bagataha mu gihugu.
Sinzi uko nabita n'abanyarwanda kuko nabo naho bari ntibahazi. Numva iyo umuntu yakoze genocide kandi akagira naho ayihakana ameze nk'ikirondwe kiri ku ruhu nka yarapfuye kera, bakwiye gutaha nangwa bagashaka ahandi bajya, nangwa bagasaba imbabazi kuko amarorerwa bakoze barayabonye, naho igihugu kigana barahazi, kandi u Rwanda twebwe amarembo arakinguye.
Abo babwirwa bobo ntibabikozwa. Sagahutu Innocent yari kapitene mu gisirikare muri 1994 n'umwe muri abo aheruka kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Ariko iyo ubonye iyo bafunguye umuntu nk'ejo bundi bafungura na Imana na Padiri, mwabonye ukuntu bigaragambije n'ibintu banditse mu binyamakuru, ni ukuvuga ko mu mutima wabo ntabwo badushaka cyangwa badushakira ibintu bibi, ku buryo rero tutari injiji, tutari ibijuju, ku buryo tutabona ko u Rwanda atari ahantu turi welcome.
Ubaye umwaka ugira kane umuryango wa Afrika y'ubuseruko utanguye kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Kuri iyi nshuro igikorwa nk'icyo cabereye no ku mugwa mukuru i Dar es Salaam ku banyarwanda bahaba. Pierre Clavé Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.